Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda baramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa mbere kuri mikoro muri kumwe na Jean Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukahera ko yagezweho ijyanye no ku isi na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Maramutse neza Diane na umuteza matwi turahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo abategetsi bo mu gisata kijejwe gutabara ibi mubiza bavuze ko abantu bashika 9 bapfuye abandi 8 baburirwa irengero hari nyuma yaho uruzi rutwariye abayoboke bishengero bari bakoraniye ku ruzi rwitwa Jukskei bari mu migirwa y'urubatizo. Abategetsi bavuze ko baba abapfuye canke batwawe n'uruzi bose bari abayoboke biyo sengero yariko irabatiza ku munsi wa gatandatu i Johannesburg igihe iyo myuzure yatera. Ibiziga bibiri byatowe ku munsi wa gatandatu ibindi ndwi bitogwa ejo ku munsi w'Imana mu gatondo. Abanyamashengero bakunze gukoranira ku ruzi Jukskei mu migirwa yo kubatiza abayoboke babo. Umuvugizi w'igisata kijejwe gutabara mubiza Robert Mulauzi yavuze ko igisagara cya Johannesburg cyaronse imvura nyinshi cyane mu mezi atatu aheze kandi ko gushika n'ubu inzuzi zicuzuye. Muri ako karere nyene ka Afrika ariko mu burengero bwayo abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'uburengero bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye gushyiraho inteko z'akarere zigiye kuzofasha kugarukana umutekano hamwe n'iyubahirizwa ry'amabwirizwa shingiro mu karere kabayemwo ikurikirana ry'amakudeta mu myaka 2 heze. Abategetsi b'ibihugu byo muri CEDEAO babivugiye mu itangazo basohoye inyuma y'inama ngaruka mwaka bakoreye i Abuja ku murwa mukuru wa Nigeria. Izo nteko zizofasha aho zizoba zikenewe haba kugarukana umutekano, kugwanya iterabwoba, gusubiza ibihugu ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro. CEDEAO ntiyavuze ariko ingene izo nteko zizoshigwaho ariko abashikiranganji bo kwivuna bansi bagiye kuzohura mu kwezi kuza kugira baganire ingene abo basirikare bazokora. Amakuru ku mugabane wa Afrika kandi batavuga rumwe muri na leta ya Liberia baranibaguye perezida w'icyo gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire atakiri mu gihugu. Perezida George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kw'icumi yagiye mu bihugu bitandukanye birimo Qatar aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhinga wa Perezida Weah yitwa Timothy Weah akinira ekipe ya Amerika. Umunyepolitike yitwa Lewis Browns yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa akuza igihugu ciwe ukuja kurorera imikino. Uwo munyepolitike yagirije Perezida Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Bitekanijwe ko Perezida Weah asubira mu gihugu ciwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'12 ari naho inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera i Qatar bitekanijwe ko zirangira burundu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika muri Iran, umushikiriza manza mukuru wa Iran yavuze jo ku munsi w'Imana kw'igipolisi gishinzwe kubahiriza imico ndangakaranga cyahagaritswe mu bikorwa ariko nta cemeza kiratangwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati icyo gipolisi cyegukira. Muhammad Jafar Montazeri niwe yashikirije iryo tangazo ariko imenyesha makuru byegukira leta ya Iran byavuze ko atari we agenzura igipolisi. Igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga muri Iran cyagirizwa ubwicanyi mu myerekano yamaze amezi arenga 2 hari nyuma yicwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kutitwikira mu mutwe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwivugwa mu makuru y'inkino, Senegal yarayisezerewe muri za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar aho yatsinzwe n'Ubwongereza ibitsindo bitatu ku busa. Maroc ubu niyo isigaye ku mugabane mu guserukira Afrika, niyo kipe yo ku mugabane wa Afrika igisigaye ihanzwe amaso mu rukino ruzoyihuza na Espagne ejo ku munsi wa kabiri. Izi nkino zo mu gice cya 16 gishira icya nyuma z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar zirabandanya. Ejo ku Imana Ubufaransa bwatsinze Pologne 3-1, naye Ubwongereza bwirahira igihugu cya Senegal ibitsindo 3-0. Kuri uyu munsi wa mbere, urukino rwa mbere ruza guhuza Croatia hamwe n'Ubuyapani, ni mu gihe umunsi nyene Brazil itana mu mitwe na Korea y'Epfo. Kugeza ubu ekipe zine nizo zimaze kuronka amatike yo kuja muri kimwe cya kane kimirije kirangiza irihiganwa nazo n'Ubuholandi, Argentina, Ubufaransa ndetse hamwe n'Ubwongereza. Mu kurangiza muri Syria, abantu batari bake barasambaguye bongera baraturira mu biro bya buramatari biri mu gisagara cya Sweida mu bumanuko bw'igihugu cyo kuwimana, bashavuzwa n'ibihe bitoroshye by'ubutunzi igihugu kirimwo. Abategetsi hamwe n'ababibonye bavuze ko bashamiranye n'igipolisi kandi hapfuye abantu babiri. Ababyiboneye bavuze ko abantu barenga 200 ariho bakoraniye kuri iyo nyubakwa ya buramatari batera indirimbo zisaba ko perezida wa Syria Bashar al-Assad akugwa ku butegetsi.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhesheje kudushikiriza. Aya n'ayandi yibutsa abakozi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Mwiko mukumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cy'ano makuru. Abakirisitu b'idini n'irya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bakoze urugendo rw'amahoro biyamirije intambara ibandanya mu buseruko bwa Kongo, bongera bumvikanisha ko bashigikiye ingabo za Kongo FRDC bagira n'icyo basaba leta yabo.
Gufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Uyu ni umwe mu bitabiriye urwo rugendo rw'amahoro rwabaye ejo kwa Mungu mu bisagara bitandukanye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri make aha yari kwumvikanisha ko mu bindi basavye ari uko imipaka Kongo ihana n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya. Mwe hafi y'amaradiyo yanyu tubafitiye n'amakuru y'imikino na sport. Nongere ndabahikaze ntutse bakunze ibijwi rya Amerika. Abakristo b'idini rya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo kwa Mungu bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamiriza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Abakoze urwo rugendo basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye iby'urwo rugendo rwabereye muri Uvira.
Kimwe n'ahandi hose mu gihugu, abayoboke b'idini Katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri diyosezi Katolika ya Uvira, abayoboke bo mu paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuze ahitwa kuri Monima. Bamwe muri abo bakirisitu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo, abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo, mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro. André Biadunia ni umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira, ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini Gatolika muri Uvira, agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha.
Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe baratureba, turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo, kandi Kongo siyo gucuruza. Abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege. Nicyo gituma twaje ngaha. Kongo siyo muntu, niya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe, nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile twese dushaka amahoro umutekano tukifuza ko ngimwe kandi komeye
amwe mu maparuwasi yari yitabiriye myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko impaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho y'icyariteza intambara muri Kongo
kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima
gufunga mipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare inyuma yo kubishishikarizwa na perezida guhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu cya leta kitari mwabipfuza guca mu bice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu
abaturiye aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo y'icyari bera mu mijyi ya Goma Bukavu ndetse na Uvira iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo
mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri baja mu muhanda kuko gutabariza amahanga kugira ngo batabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara
umuyobozi wa diocese katolika ya Uvira Musenyeri Sebastien Muyengo yashimye abitabiriye imyigaragambyo avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na munisiko mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
tukivuga ku by'umutekano wa Kongo abanyagihugu bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba baba mu Rwanda nabo basaba ko ingwano hagati ya FRDC na M23 ihagarara hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byose mugenzi wacu Gloria Twishime adufite ibindi kuri nonguru
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe wa M23 Amasasa ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo tuhageze twasanze abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu baravuga ko ubuzima butameze nka mbere
ngo kufata isuku ngajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye
nta bukozi ni iki
gukorereza ufata isuku ukajya guhingira 1500 byaranze pe njyewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuku ngajya gukorereza nk'uko nakorera ariko ubona ntibishoboka mfatanyije n'interahamwe Noneho imugutuwa irazira irabatumbika.
Nazi yuko tutagera twacinjura kuko twakora ndabukoze. Najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera noneho bitewe nuko tutakijayo.
Habimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Mwese buno mbashe ngo ndamanubira muri Kongo cyangwa amatunda. Buru warwamana matunda no kibumba bumba hari ndambara ntibyashoboka
abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi
je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu w'ikinyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu urwana na Kongo bikagenderana nuko bya bisanzwe bigenderana nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano urwana na Kongo twagira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizukaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
ni ugushaka kundi umutekano rwaboneka bara abaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona n'ababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo, tuhagendana abashyiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubyabanje ari hano hepfo, bapfa ari hano hepfo, wajya kwagira se kunyita umwanzi, umwanzi araturuka ki?
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu Murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize, kamwe mu duce nako kegereye umupaka, yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru ya kano gatondo. Mu gihugu cy'u Burundi, ababyeyi bo mu ntara zitandukanye bariko barijukira kujana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo byo kubagorora. Mugenzi wacu Tiyahinda yishimiye aduha ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi.
Ikigo cyitiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cyakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120, bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cyakira kikagorora ni cyane cyane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongo yati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari cy'abagendana ubumuga ariko hari amashuri cyangwa ibitaro abana biga ko batoroherwa.
Aho notanga akarorero nko ku mashuri, akarorero kandi nko ku bitaro aho ugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga, wa muntu agendera ku idekiye, wa muntu adashobora kuduga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi.
Abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyine birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe. Henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nk'uko uwo mubikira abyemeza.
Ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushyira kuri kagatanda bose bajako abakomeye, usanga batiyumviriye umubyeyi agendana ubumuga ingene azokwibaruka.
Gutunga urutoki ugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda akabona nawe nyine ko ataca amaze ntabagikora. Ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite.
Iyo adashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agirana ka gatima kabi ko kubona ko nawe nyine atashoboye, agatera agira ka gatima ko kubona ko atameze nk'abandi atacu yoshobora gushikako.
Abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera. Bahati Evangeline:
kenshi ntibikunda yuko wojayo.
Samuel Nkurunziza nawe ati niba twubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza. Ndayumvire Janine wo mu Mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye.
Jewe naranezerewe uko mfise umwana, narose umwana ndanezerwa ndamwakira, muri jewe ndamwakira. Ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu n'umwe dufise ukimuka, ivyavyo vyose nakaronda kiwanyu. Nanje ndamubwira nti iwacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise.
Kandi abagendana ubumuga mu Mabanda bitwa amazina batesha agaciro.
Aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero, barabita ko ari bakamuga, barabita ko ari bakajisho, barabita ko ari bakaboko, barabita ko ari bakaguru. Mu kibano usanga babita amazina atabereye. y'ibitutsi
Murune nubwo mashira hamwe yabagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka kabagendana ubumuga nuko Claudette Nizigimana byemeza
kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise aho ndavuga nk'abo bita bakadisho bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira ariko no munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimwitiranya n'ubumuga bwi
ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka 4 ariko haragahaze
iribwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro byo niyo ataratangura gukora mugabo twigera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro
mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byo ugwizwa
amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimbye hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari hanyuma bica bituma rero amashure ashobora kwakira abo bana ni make cyane
Claudette Nizigimana arabona ko amashure y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi muruna nirwo amashure hamwe yabagendana ubumuga abasaba kandi kamabwirizwa aherekeza ijyategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho gutyo iryo tegeko ryo tarija mu ngiro abategura inyubako rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga mu kibani kibazo c'abagendana ubumuga bo kigira icabo bakabashigikira bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
Ijwi Amerika umwanya n'uw'imikino na sport no musitrahera mu Burundi humugwi wa Bumamuru niwo waraye usozereye igice ca mbere cy'igano ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ukaba uri mu kibanza ca mbere umugwi wa Vitalo uri mu yikundwa cyane mu Burundi wafashe ikibanza ca kabiri reka mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire ibindi kuri no nkuru
Kuri no w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasozere igice ca mbere Fazali mu gisagara ca Ngozi Message Ngozi yari fise urukino idategerezwa gutakaza kugira igume mu migwi ya mbere igwanira igikombe Message Ngozi ikaba yavyifashemo neza imbere y'abakunzi bayo mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Burundi Sport Dynamique uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba utakaje amahirwe menshi yo kuva mu bibanza vya nyuma umenyereza w'uwo mugwi Jomaine Hussein akaba yizera ko mu gice cya kabiri cy'iganwa bazikosora
maze gutsindwa uremera ko watsinzwe icyo ni cya mbere hamwe cya kabiri nacyo nibaza ko ekipe yanje biriko biraboneka ko icyo turiko turarongera ubu unye mu mwanya wa nyuma kiriko kiraza nico tugiye guherera ko kugira ngo tutegure fade retour tuvise ingora n'abanyegori bose babiri bari bagwaye twashitse mu nyegora gara gatatu nawe imipira ija iva mu mpande z'ikibuga niyo yamugoye
Jimmy Ndayizeye amenyereza Message Ngozi ku ruhande rwiwe amenyesha ko ashimira abakinnyi biyo bavyifashemo neza ibatuma bagumana icyizere cyo gutwara ihiganwa
urukino rutari rworoshe mwabibonye Dynamique yashoboye kudutangura igitsindo cya mbere ariko nitwigeze gucika intege twakinye turashobora kukigombora kandi turashobora kuronka n'igitsindo cya kabiri nubwo yuko intego y'iyi match murazi yuko tumaze igihe tutaronka intsinzi itunganya cyane ariko twari twaganiriye n'abakinnyi turagira iki turabwa tuti tugerageze guheza ifazari n'intsinzi nubwo yuko ari intsinzi ikenewe cyane na manota 3 nubwo yuko yuno musha ashobora kudufasha cyane tukazoca tugenda kwitegura fazi retour tukazora yuko tuzoshobora kugifatamo neza paraporo y'ingene twabifashemo muri fazi
uwo mumenyereza wa Message Ngozi arizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazakosora vyinshi kugira igikombe cy'ihiganwa bamenyereye gutwara none mwaka bagihereza abakunzi babo
uraje ingene twitwaye mu gice cya mbere sinubwo yuko twitwaye neza nivyo tugiye kuraba twagerageza yuko mu gice cha kigira kabiri muri returu turabe yuko tushobora kuvyifatamo neza nta kintu kinini kirapfa uraje na ekipe ya mbere ishobora kuba igusumbya amanota atandatu na ni match zibiri ushobora gusanga uratsinze zibiri baratsinzwe ugasanga muregeranye
mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa 15 w'ihiganwa Vitaro yatsinze Olympic Star ibitsindo bitatu kuri kimwe, Inter Star yatsinze Tigre Noir ibitsindo kimwe ku busa, Flambeau du Centre yatsinze Buja City bitatu ku busa, Top Junior yanganyije na Kayanza United ubusa ku bundi, Magara Young Boys yatsinze Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa, nayo mu Mamuru yatsinze Musonga Tigitega ibitsindo bine kuri kimwe. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ubona gufata ikibanza cya mbere. Uwo mugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere ukaba usumbya Vitari mu kibanza cya kabiri amanota atatu, Flambeau du Centre nayo igafata ikibanza cya gatatu. Mu bibanza bitatu vya nyuma hari Top Junior ya 14, ikibanza cya gatanu kirimo Burundi Sport Dynamic, nayo ikibanza cya nyuma kirimo umugwi wa Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga. Tubibutse ko uwo mugwi wa Muyinga mu mwaka uheze wasoza rihiganwa uri mu kibanza cya kabiri. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'imikino na sport mu Rwanda. Ku munsi wa 12 wa championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, ekipe ya Mukura Victory Sports yaciye agahigo ko kunyagira Marine FC ibitsindo bitandatu ku busa. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye uno mukino.
Mu mpira maguru, mu mera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 12. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanyagiye Marine FC ibitego bitandatu byose ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu. Ku Stade ya Kigali Nyamirambo, Gasogi United yanganyije na APR FC ubusa ku busa. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza nubwo batashoboye kwegukana amanota atatu.
Ntekereza yuko twameritaga amanota atatu. Yego twa dufite imvune nyinshi, nibo bonye linye defensive yacu yose yarabakinnyi batari basanzwe bakina. Ariko na Felest umwana witwa Mugabe Robert Jinga numero gatatu ushobora kuba udafite n'ibiro bigeze kuri 50, washoboye gufata umurenga akamugira uruhinja mu kwako. Ntekereza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe, ni umukinnyi uri tactically fit.
Uyu muyobozi kandi ashimangira ko ikipe ye ya Gasogi United itakiri ya indi ya kera yabaga iharanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri.
Uburyo dutekereza uyu munsi wa none bitandukanye n'imyaka twarimo imbere, twari abakinnyi bashaka kumva Premier Division. Uyu munsi turi ekipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo. Uyu munsi wa none twari dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru yo kuvuga ngo Gasogi na Peri ni urucabana. Ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije, icyo ni kimwe. Byari kuba byiza ko dutsindwa kurusha ko twari kunganya, kuko twumvaga yuko twebwe iyi match twayijemo tugomba kuyitsinda. Ariko football ni uko imeze. Ntekereza ko na Peri nayo ishobora kuba hiri nayo ibabaye, kuko ntekereza ko ino match byari bikwiye kumwe atsinda undi.
Ejo ni kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bibiri ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport ibitego bine kuri bibiri, naho Sunrise itsinda Espoir FC ibitego bibiri ku busa ku Stade Golgota Nyagatare. Imikino itatu isigaye y'umunsi wa 12 wa shampiyona yabaye ku cyumweru. Etincelles FC yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade Ubworoherane i Musanze, ikipe ya Musanze FC yatsinze Rwamagana City ibitego bitatu kuri kimwe, naho Rayon Sport itsinda Bugesera FC igitego kimwe ku busa ku Stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 12 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe ikiri ku isonga ni Rayon Sport ifite amanota 25 kuri 33. Ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali n'amanota 23, Kiyovu Sport izari ya gatatu n'amanota 21. Ku mwanya wa kane hari APR FC ifite amanota 20, Musanze FC nayo ifite amanota 20 ikaba ari ya gatanu. Ya gatandatu ni Police FC nayo ifite amanota 20, Gasogi United ni ya karindwi n'amanota 19. Ikipe ya munani ni Mukura Victory Sport ifite amanota 17, Gorilla FC ni ya cyenda nayo ifite amanota 17. Ku mwanya wa cumi turahasanga Etincelles FC n'amanota 16, Sunrise ifite 15 ikaba ari ya 11. Ku mwanya wa 12 hari Bugesera FC n'amanota 18, Rutsiro FC ni ya 13 n'amanota 10. Ikipe ya 14 ni Rwamagana City nayo ifite amanota 10, Espoir FC ifite amanota 7 ikaza ku mwanya wa 15. Ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 36 n'umwenda w'ibitego 13. Tunyarukiye mu mukino wa tennis, mu Rwanda hagiye kongera kuba irushanwa rya Rwanda Open rizabera ku bibuga by'ishuri bikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali. Iri rushanwa rizatangira kuwa mbere y'icyumweru gitaha rikazamara icyumweru. Hateganyijwe imikino mu byiciro bitatu ari byo abakinnyi babigize umwuga, abakina bishimisha ndetse n'abakinnyi bafite ubumuga. Abakinnyi 150 nibo bazaseruka, igikorwa cyo kwiyandikisha kikazarangira ejo bundi kwa gatatu. Irushanwa rya Rwanda Open muri tennis ryaherukaga kuba mu mwaka wa 2019. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akano ngadu chetu atura wangiriye, makuru ni wiganyo tukatu wafitimu ikano gatondo, kuri mikro, makume na joe diane ni na hazwe, shumira wadi zuhara vose mite kukwa ya makuru ya mbele ya kino gitondo kujwiki ya Amerika, muri harimo Venista Shimimana, yashize hamwe amajwi yacu nakoze namwe mwebge kutukumviriza, tabike wano enda wifuriza kwa ndanya mura nibuwa mzumbi mwote na hutaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.